muri ko mutega amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo byo kuri uyu munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro bibandanya gushimikira cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Turangura ku giciro kiba kirenze, turangura ku giciro kiba kirenze, natwe duca tuza ko amahera nk'umakiriya waho ruburonka baca bagabanuka bagabanutse ko niyo ngorane tuba twe tuba dufise.
Uwo rero ni umwe mu bagurisha amadovize mu Burundi, ni mu kanya gato kari imbere. Yamara tubanze tubashikirize amakuru avurwa hirya no hino. Fide
amakuru avugwa hirya no hino, dutangire ku nkuru yerekeye Burundi. Umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yatangaje uno munsi ku wa mbere ko Leta y'u Burundi izo kwihweza ibyasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri Afurika yo mu buseruko byo gusibisha amatora yo muri uku kwezi. Ibyasabwe n'abategetsi byo kwigizayo amatora mu kiringo c'indwi zitandatu n'ibimburimburi byasabwe mu nama yihutirwa y'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri Afurika mu buseruko yabaye ejo ku munsi w'Imana i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Yateye kandi akama impande zose ku guhagarika ubwicanyi bwaranze indwi zitari nke z'imyerekano ku mugambi wa Perezida Nkurunziza wo kurondera kwitoza mu kindi kiringo. Umuvugizi w'umwungirizi w'umuvugizi wa Leta Murantunga, umwungirizi w'umuvugizi wa Perezida Gervais Abayeho, yabwiye Ijwi rya Amerika ku rwego rujejwe amatora mu Burundi ruzokorana n'impande zose nabegwa n'ikibazo cy'u Burundi hanyuma ushikize cyumviro Leta. Yamara yagabishije ku ingingo iyo ariyo yose yofatwa itazokwigiza kure cyane amatora. Amasanamu ya mbere ya video y'umufaransakazi yanyurujwe mu gihugu cya Yemen araheze amezi atari make, yaraserutse ku kibanza ngurukana bumenyi uno munsi kuwa mbere, aho yerekanye umufasoni w'imyaka 30 ariko yambambira abaperezida b'igihugu cy'u Burundi na Yemen kumutabara. Abategetsi b'igihugu cy'u Burundi baremeje ayo masanamu ya video y'umufasoni Isabelle Prime yashizwe kuri YouTube, yafashwe mu kwezi kwa kane amezi abiri inyuma y'uko we n'umuntu ahindura ururimi banyurujwe mu gihe bari mu modoka n'abantu bari bambaye impuzu z'igisirikare ku mugwa mukuru wa Yemen Sana. Isabelle Prime yari umuhinga mpanuzwe jamu icirahamwe rikorana ni banki y'isi yose muri ico gihe, warajejwe guhindura mu rurimi yararekuwe mu nyuma ya muri video imara iminota 20. Isabelle Prime yasavye president wa France François Hollande na president w'igihugu cya Yemen yahunze igihugu Abdou Rabu Mansour Hadi gukora kugira arekugwe. Abanyuruze Isabelle Prime ntibaramenyekana. Umuvugizi w'umugwi Al-Qaeda mu kigobe cy'Abarabu uzwi ko unyuruza abanyamahanga, yamara ntiwemeje uruhara rwawo mu inyuruzwa rya Isabelle Prime.
Listen Graham, umukenguza amateka muri Leta ya Caroline yo mu manuko, yatangaje kuri uyu munsi wa mbere ko nawe nyine yifuza kuja mu rugwi w'umugambwe wa Republican bariko baritegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka uza. Yabwiye abayoko biwe ati, nshaka kuba umukuru wa Amerika kugira ngo nsinde umwasi ariko ararondera kutwica. Akemeza ko abategetsi bubu ba Amerika atamutekano kwiye bariko barazanira abanyamerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muhandanya gukurikirana amakuru twabateguriye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yatahutse mu gihugu cy'u no munsi kuwa mbere inyuma y'uko avunye ukuguru mu mpanuka yagize ariko agendesha ikinga. John Kerry yaragiye mu bitaro mu gisagara cya Geneve mu gihugu cy'u Swiss nyuma iyo mpanuka yabaye ku munsi w'Imana hafi y'urubibe n'igihugu cy'u Bufaransa hafi y'ibirometero rero 40. Umuntu avuye ku rubibe n'igihugu cy'u Swiss, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire John Kirby yatangaje ko Imana ko yavuganye n'abantu batari bake kuri telefone harimo Perezida wa Amerika Barack Obama. John Kerry yavunye igufa ryiwe rya femur ku kuguru akazobandanya avugwa mu gisagara cya Boston. John Kerry yari mu gihugu cy'u Swiss mu biganiro n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Iran Mohammad Javaz Zarif kuvyerekeye kushika ku masezerano yerekeye ubuhinga bwa nuclear imbere y'itariki ntarengwa ko y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Abagwanyi b'umugwi Islamic State binjije ikimodoka cya blende cyuzuye amabombe mu kibanza cy'igipolisi mu gihugu cya Iraq uno munsi wa mbere, bica abantu 37 canke barenga abandi batari bake barakomereka nk'uko bitangazwa n'abategetsi bajejwe umutekano b'igihugu cya Iraq. ico gitero ca bombe ca bihevye bo mu Islamic State hafi gisagara ca Samara ubu raruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru wa Iraq Baghdad ni gisagara ca Ramadi kiri mu minwe mu Islamic State ca ronde n'inteko zijeje umutekano abasirikare ba leta y'igihugu ca Iraq bakoresha ico kibanza ca gipolisi cabere mu ico gitero ca bombe mu kugira ibikorwa bya gisirikare ku mugwi Islamic State. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere azagushimikira nkuko mumaze iminsi mubimenyereye ku Burundi. Mugenzi wacu Jean Bosco aravuga ukugene abanyagihugu mu ntara ya Kirundo bakiye ingingo y'abakuru b'ibihugu vya mu karere ka muri Afrika mu seruko yukwigizayo amatora mu Burundi. Tumutega amatwi.
Umugwi wa mbere w'abagize ico bavuga kubijanye n'ingingo yo kwigiza inyuma amatora yafashwe n'abakuru b'ibihugu bo muri kano karere uvuga ko atamuti watowe wotuma abahunze bahunguka ngo kuko umuzi w'icyateye ingorane mu Burundi atawo bashitseko
ariko rero iyo ngingo yarayifashwe umengo ntitomoye neza kubera ikibazo nyamukuru umengo carirengagijwe ikibazo nyamukuru n'icyo kingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'icyo kituraje ishinga twese mu misozi hagati no kuri iyo bahera kuri kibazo cyo kwicyo banza kunonosora hanyuma ibindi bikabigira kabiri byari kuba byiza kandi byari kutari kudushimisha twese.
Umugwi ugira kabiri ngufise amakenga ko iyo ngingo izohava yinjiza abarundi mu ntwaro mfata kibanza bibanje gutera indiane n'impari mu banye politike
kandi kindi cyakabiri kwa bongurujisho kiringo ni kugira ngo babe barabiburizamo hanyuma iyo manda yiwe ihere niyamara guhera hato cabe cyo biswe transition cyo biswe intwaro mfata kibanza abe intwaro mfata kibanza kandi aho cahaduka izindi ntambara zindi kubera ashobora kwanka kuvuga ati sindayemerera intwaro mfata kibanza amaze kuyanka rero bikaca bituma bakajagarika caka bakajagara iyo ngingo ntiyo ntikwiriye.
Abandi nabo bati amatora yobaye kuri uwo wa gatanu ruheshi ngo niyo yotumye abahunze bahunguka bamaze kubona ko intambara bari biteze itabaye.
Amatora yaba yabaye bagafasha ati amatora yabaye intambara mu Burundi ntikibaye batoye umukuru w'igihugu ngo ujya turamubona none turahungutse bujya ibyo twikema byose birahavuye ahajya rero amatora byakinirwa batanze cyo nyamba cyo kugira ngo abahunze bazaye bahungutse oya bazaba batarazana ku
umugwi wa nyuma ugizwe n'abafitiye icyizere iyo ngingo kwishobora gushikana abarundi n'u Burundi ku matora meza
cyo bavyiza bagarutse kuko amatora abaye kubari mu Burundi bonyene abandi bari nyuma y'igihugu nibaza katagiye oya badufasha kubona twe ku madofisi bwo mugihe tubona bene wacu barahunze twe tukaturi mu Burundi amatora tukaba nagomba kuba gikuru nuko bayigize nyuma nyene hama kugira amatora zobe twese twisanzuye atabwa badufisi iyo ngingo gikuru nuko boreka bo bijamo bakavyumvikana bavyega hama bakabishira mu kuri.
Tubamenyeshe ko abanyagihugu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika mu Kirundo bazi ko isango ntabanduka ryo gutora abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine ari kuri uwa gatanu rusama ni ukuvuga ku munsi wa gatanu w'inondwi kanatsinda n'abariko bahabwa inyigisho zo kuzoyacungera babwirwa n'abakozi b'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ko iryo sango ariryo bazi gushika kuri uwa mbere mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Leta y'u Burundi irashima ingingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu bo mu karere ko muri Afurika mu buseruko yo kwigiza y'amatora mu kiringo cy'iminsi 45. Umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba avuga ko akaryo ko kuganira ku mpari zari zihari kugira abadashaka kuja mu matora ntibaronke icyitwazo cy'ukwanka kuyajamwo.
Izo nyigo zafashwe n'abakuru b'ibihugu b'akarere ko Afurika buseruko naho intumwa twarungitse guserukira u Burundi muri ibyo bikorwa taraganuka ngo zitubwire idonide ngene byagenze kuri leta y'u Burundi twazakire neza twazishimye kubera yuko uravye ikibazo cy'u Burundi cyari giteye n'ingingo zisaba yuko amatora yo kwigizwa inyuma nk'ikiringo cy'ukwezi n'inusu tugasanga rero icyo kiringo uno munsi ari tariki 31 y'ukwezi kwa rusama no kuvuga kuvejo itariki imwe ya ruheshi kuvuga ukwezi kwa gatandatu n'igice cy'ukwindwi icyo kiringo rero batanze kijanye n'ibiringo bitekarijwe n'ibizwa shingiro n'amategeko atuma igihugu kitaja mu gihengeri cy'ubutegetsi kuko ibishobora gukogwa kugira ngo inzego zisubirizwe zizoba gushika nyuma y'itariki 26 z'ukwezi k'umunani mu gihe umukuru w'igihugu atabara atogo. Rero igikenewe muri iyi minsi nuko leta izihutira gusaba inzego z'ubuhinga zibijejwe kuturabira ingene muri icyo kiringo ibyo bintu byoshoboka kugira ngo amatora atunganywe azoba amatora azobera igihe kimwe azohana iminsi mikeyi mugabo ku buryo atacopfa kugira ngo bavuge mu Burundi ngo nta baramutswa igihugu nta nzego zamutswa igihugu zihari. Rero ku bwa leta twabishimye kandi kubera n'ingingo ikura impari mu bari bagomba kugira urwitwazo kutajya mu matora. Turashimiye rero bakuru b'ibihugu by'akarere yuko bagombye gukura impari ku bwa leta zosaba inzego zibijejwe zitunganye ku buryo iryo sango ryatanzwe ryubahirizwe kugira ngo abarundi bo bene igihugu bamenye ko inzego zizobatunganiriza zizobatwara inyuma y'icyo gihe ntabanduka catanzwe kiri mu biringo bitekanijwe n'amateka n'amategeko y'igihugu Burundi na cyane cyane bwizwa nshingiro.
Iryo ryari ijwi ry'umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba tukaba turikesha mu kiganiro yahaye radio y'igihugu cy'u Burundi.
Kuronka amafaranga y'agaciro mu gisagara cha Bujumbura ntivyoroshe. Hakayo mafaranga aboneka igiciro cyayo kiba kiri hejuru ugereranije n'ikiguzi banki y'igihugu iba yatanze. Akarorero
kuronka amafaranga y'agaciro Bujumbura niho kurondera umuzi wibuye ahabonetse naho aboneka igiciro kiri hejuru. Nk'idolari ry'abanyamerika ryahora bivunjwa amafaranga y'amarundi 18.50 ririko rivunjwa 2,100 ry'amafaranga y'amarundi. Ni mu gihe igiciro kizwi na banki ya Repubulika y'u Burundi ari 15,572. Imyidogo mu madandaza ni myinshi. Iyo ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Kuronka amafaranga y'agaciro mu gisagara cha Bujumbura ntivyoroshe. Hakayo mafaranga aboneka igiciro cyayo kiba kiri hejuru ugereranije n'ikiguzi banki y'igihugu iba yatanze. Akarorero ni nk'idolari ry'abanyamerika ryari ryashinze uno munsi kugurwa amafaranga 15,575 y'amarundi no kugurishwa amafaranga 15,570. Ariko mu mazu ashika kuri 5 twatembereyemo mu gisagara cha Bujumbura twasanze rigurwa amafaranga y'amarundi 2,100. Ifaranga ry'abanyaburaya naryo ariryo euro ryari bwirije kudandazwa ku giciro kizwi na banki y'igihugu amafaranga 17,000 rikagurwa 17,015. Ariko aho twaciye twasanze rigurwa amafaranga 19,900 rikagurishwa 18,800. Unasanzwe akora akazi ko kudandaza amafaranga ati ayo mafaranga yaduze kuko atakiboneka.
Hari abafise amarundi ku makonti yabo bahagira ati reka tubike amahera y'agaciro kituzi iyo ibintu bitera bija tuzi ku ifaranga rishobora guta agaciro kubera izi ngorane turimwo ugasanga ari amadevize araduze kuko abarondegwa na benshi kandi atabayazana. Huno munsi tariki imaze kwa gatandatu rero yari ku 2,050 ubu onyirirageze nko ku 2,290. Ibyo biraheza bikagira ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Urabona nk'uko wahora ushobora kurangura idolari 1,000 ukarigura 1,700,000 bwaca kabiri mu kwezi kumwe ugasanga idolari 1,000 rigiye ku 2,250,000. Urabona ko ihera ry'u Burundi riba risa n'itagaciro.
Abadandaza bo basanze barangura imirimo yabo ahitwa kuri Village Market imyidogo ni myinshi bavuga ko bariko bakora bahomba.
Duca duke na kuko urumva hagataho bya bidandaza byaba turiko turunguka ko bitaje duca tubatura twikora kuri wa mutahe tukabatura uryamu no bizigera kugaruka dusanga wahorana umutahe miliyoni nka 5 ugeze kumbure kuri zitatu zibiri bamaze kuzikora ko uzijya kubera uba wicaye ubyo utari kurinjitse.
Turanguraho giciro kiba kirenze turanguye ku giciro kiba kirenze natwe duca tuduza ko amahera nk'umakiriya wahora uburonka baca bagabanuka bagabanutse ko niyo ngorane tuba twe tuba dufise kubera iryo duza ry'igiciro turiko dukora duhomba nyene.
Uyu abakiriya baragabanuka kubera ibiciro byaduza abarundi nabo bakaba bakenye bituma bahora baza kuri marshe kugura batagura cyane ngorane n'inyinshi mu gihugu. Baronka nk'abakiriya nk'ijana barashobora kugabanuka gahonka 50 gutyo ku munsi bagumu bagabanuka kuko iminsi ihera kabakiriya
baguma bagabanuka biragoye turavye ngene twara dukora karanga meruronko cabigora kuri inzu kubera mahera ba wahururonka si uba winjiza cabigora
amabanki amwamwe yigenga aremeza ikinarya mahera y'agaciro mu Burundi igisata c'ubudandaje n'ubutunzi kivugwamo ingorane nyinshi harimo abadagishaka kuzana imitahe mu gihugu bivuye kucuka ca politike kihari ibujumbura Diane Ninahazwe kubwijwi rya Amerika.
Diane Ninahazwe yagerageje kuvugana n'abategetsi b'ibanki nkuru y'igihugu BRB ariko arabakena.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio Ijwi America Radio Yang.
Muko yindi nkuru yerekeye akarere tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho mu karere ka Nyanza havugwa abasaza 29 bapfungiwe mu kigo cinzererezi mu buryo bunyuranye n'amategeko kuva mu mwaka urangiye mu buyobozi bw'akarere buvuga ko bamwe muri abo basaza bagendana n'abakoresha ibiyayura umutwe abanyamategeko ariko bavuga ko ivyakozwe n'ubuyobozi bwa Nyanza ataho bitegekanishwe. Inkuru ya Eric bigira ubusa.
Esitrase Munyakayanza Emable Mbonyimbuga Aloyizi Karikuru ubu kumanuka karangiza urutonde ruriho 29 wo mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Nibo basaza bafungiwe mu kigo cy'inzererezi kiri ku musozi wa Mukingo kuva mu mpera z'umwaka ushize. Nta rupapuro na rumwe rugaragaza impamvu abo basaza bafungiwe mu nzererezi. Abo mu miryango yabo bavuga ko bamwe muri abo basaza bagiye batwarwa mu modoka z'abayobozi b'imirenge mu masaha ya 8 z'ijoro batazi iyo babajyanye n'icyo bazira. Icyo bahuriraho ko ari 29 bamwe bakurikiranyweho ibyaha bya genocide bakatirwa ibihano n'inkiko birarangira. Ababuranishijwe n'inkiko gacaca ibihano simbura gifungo barabirangiza ndetse n'imitungo yangijwe muri genocide barayishyuye. Barimo kandi abari inyangamugayo za gacaca. Mu nzira zihoranye twavugishije umwe mu bafunze yafashwe mu kwa 8 k'umwaka ushize icyangombwa cyatanzwe na gereza ya Mpanga yarafungiwemo. Ijwi rya Amerika ifite ukopi kimwemerera kuyisohokamo kigaragaza ko Esdras Munyakayanza yarangije igifungo cy'imyaka 19 ku byaha bya genocide mu mwaka ushize wa 2014. Mu ijwi ryuje agahinda arasobanura.
Natashye 2014 mu kwezi kwa 7 ku itariki 29.
Urangije igifungo?
Nja nkirangije. Nkigeri muhira polisi ihitiza kumfata rwose. Nta minsi ntamaze bamfashe mu kwa 8. Bangena kuri polisi. Mumfata iki? Ngo nuri ikigo. Kurira ikigo birashoboka se? Ngo ibihano bampaye simbirangije. Barambana kugeza no kuri iyi saha. Barambwira ngo bazajya muri senerije. Senerije bayigiye mu kagari naho bagiye mwe barabaza nta gisubizo bampaye. Sineje nta gisubizo bampaye. Icyavuye mu kagari nta gisubizo bampaye. Cyakora igisubizo nabonye nuko bafashe polisi n'imodoka bakanjyana kuri gereza hano Impanga. Bahageze bati dore umuntu wanyu uri ikigo turamuzanya terekarekarekareka. Binjira mu biro bazana dosiye. Teregiteri furu yari ahari n'umwungirije yari ahari n'abakozi bakora muri greve bari bahari. Bati n'umusubizo w'umuntu wanyu mujye kumukoresha ibyo mushaka. Twebwe umuntu wacu yarangije igihano dore dosiye ngiye mu isomero ku mugaragaro. Kugeza n'ubu sinzi ikintu mfungiye. Bagenzi banjye turi kumwe hariya nabo ibibazo byabo ni kimwe n'ibyanjye. Hari abakoze tije barayirangiza, hari abakoze ibihano byabo barabirangiza.
Tubajije bwana Jean Baptiste Habineza uyobora umurenge wa Ntyazo akaba umwe mu bashyirwa mu majwi ku imodoka ye yatwaraga abo basaza mu gicuku. Yatubwiye ko ari amakuru mashya ko n'abafunze atabazi. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza buvuga ko abo basaza 29 bari mu kigo cy'inzererezi ku mpamvu zitandukanye. ko bamwe bazira ko bakundaga kugendana n'abanywe b'ibiyobyabwenge abaketswe icyaha cya genocide ngo rubanda rurabishisha ku isaha n'isaha bakora ibindi byaha biremereye. Bwana Budara Murenzi, umuyobozi w'akarere ka Nyanza.
N'abandi bantu barangwaho ibiyobyabwenge, abarangwaho ubuzererezi n'ibindi bakajya gufashwa rero kugira ngo bagwe muri iyo mibereho.
Nta kesi za genocide bafungiwe?
Harimo abantu bamwe na bamwe bagiye bagira uruhare muri genocide bakaba bari aho bagendagenda. Abaturage bavuga basaba abantu ni threats kuri twebwe, ikindi bakora ibintu bitandukanye ejo n'ejo bundi bashobora kugira gutya bakaba bakora ahanoneho kiremereye kubareyabilita rero kugira ngo usubire mu muryango nyarwanda.
Mu gushaka kumenya niba byakozwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza biri mu murongo w'ibiteganywa n'amategeko, twiyambaje umuhanga mu mategeko Maître Sadi.
Ubundi ugorora umuntu wakoze icyaha ndetse n'urukiko rukemeza yuko yakoze icyaha runaka, noneho nyuma condamnation imaze kuba definitive, noneho ukabona kumugorora. Ntabwo wafata umuntu wavutse abaturage baravuze gutya na gutya ukamufata akajya kumugorora. Icyo wabwirwa n'iki ko wagirwa n'iki ko agomba kugororwa cyangwa se ko bagomba kumukosora nta gihamya yuko ari munyamakosa koko cyangwa se ari munyacyaha?
Ibyo rero ubuyobozi bw'akarere kakoze se ni ukuvuga ngo ntaho biteganijwe
kugeza ubu ngubu? Keretse niba ari ayandi amakuru utambwiye ari izindi realite ntazi, ariko kugeza ubungubu nshingiye ku byo umaze kumbwira kubwanjye mbona ko bitemewe n'amategeko.
Abafite ababo bafungiye mu kigo cy'inzererezi cya Mukingo bifuza ko bagezwe imbere y'ubutabera bakababere cyangwa bagafungwa mu buryo buzwi.
Twebwe turifuza yuko icyo kintu cyagaragara agafungwa ariko byemewe nyine n'amategeko akajya aho abandi bari cyangwa se bitaba ibyo bakabafungura bagataha. Erega buriya iyo bafunze abantu nitwe tuba dufunze kuko ubuhoro uhangayitse
tugiye ku miryango yacije kwicara kuri izi ntebe tukarya, ariko rero ntabwo ari ibiryo bihiye, nta mandazi, imineke n'imigati.
Ibyo bihiye kuko batabyemera,
kuko ntabwo babyemera.
Ayo ni amwe mu mafunguro yagemurirwaga abo basaza bafungiye mu kigo cy'inzererezi i Nyanza. Amakuru dukura mu miryango yabo ni uko Ijwi ry'Amerika ikimara kuhava, ubuyobozi bw'icyo kigo bwahise bukuraho uburenganzira bwo kuzongera kubonana n'imiryango yabo. U Rwanda rwakunze gutungwa agatoki n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu, ibirego narwo rutahwemye kwamaganira kure. Ariko bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Turabandanya n'amakuru y'akarere. Mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe amatora iravuga ko yiteguye kuyobora referendumu mu gihe cyose hokomezwa ko itegeko nshingiro ryo hinduka, cyane cyane mu ngingo zivuga ku gitigiri cya manda y'umukuru w'Igihugu. Iyo ni inkuru ya Sumta Kaboyi atubwira.
Komisiyo y'Igihugu y'amatora yarangije kugena ingengabihe y'amatora ateganijwe mu myaka ine iri imbere, ayo mu nzego z'ibanze, aya Perezida wa Repubulika n'abagize Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi. Ariko umuyobozi w'iyi komisiyo Profeseri Kalisa Mbanda yabwiye itangazamakuru ko nubwo yamaze gushyiraho ingengabihe y'aya matora bitabuza iyi komisiyo kuyobora amatora ya kamarampaka mu gihe byaba byemejwe n'abaturage ko bifuza ko kamarampaka yabaho.
Nibyo koko ko referendum itari mu matora tuba dusanzwe twarashyize ku murongo ngo tuba dusanze twarateguye, ariko imikorere yacu ni uko iteka tugomba kuba twarateguye itora ryazi ryari ryo ryose tugomba kuriyobora, kuritegura no kuriyobora. Na referendum iramutse ije ntabwo twavuga ngo ntitwayiteguye ntitwayikoresha. Igihugu kiramutse cyemeje ko iba binyuze muri prosesi zisanzwe, icyo gihe igihugu kibidusabye tugomba kubikora kandi dushoboye kubikora.
Aya matora ya kamarampaka avugwa amaze iminsi asabwa n'abaturage banyuranye basaba Inteko Ishinga Amategeko kuba yahindura zimwe mu ngingo zigize Itegeko Nshinga zizitira Perezida Paul Kagame kongera kwiyamamariza manda ya gatatu.
Nabasaba ko Itegeko Nshinga abaturage bitoreye ririmo ingingo ijana na rimwe yahinduka kugira ngo ritazazitira nyakubahwa Perezida wa Repubulika rikamubuza kwiyamamaza.
Uyu munsi rero naje muri ibi biseke biri hano, harimo igiseke cy'abagore b'akarere ka Gisagara bantumye ngo nyakubahwa Perezidante ubahagarariye mu Nteko Ishinga Amategeko ubemerere kuhasabira abo uhagarariye ko itegeko rishobora kubabangamira bakongera gutora nyakubahwa Paul Kagame akakomeza kubayobora muri manda yindi.
Ibi bibazo by'abaturage bishobora kuzahabwa igisubizo maze bagashyiraho amatora ya kamarampaka. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yasobanuye itangazamakuru ko aya matora yose ateguwe neza. Profesori Kalisa Mbando yoboye komisiyo y'amatora avuga ko nubwo batazigiye amatora kamaramaka azemerezwa ko agomba kuba ngo komisiyo yoboye yiteguye kuyayobora igihe bazayemereza ndetse leta ikaba yabaha amafaranga yose yakenerwa mu gukoresha aya matora clip
ibijyanye n'ibikoresho bijyanye na ngengo y'imari ntabwo ari komisiyo y'igihugu y'amatora yigenera ibikoresho igihugu iyo kivuze ati mutegure mukoresha aya matora igihugu kiduha n'uburyo bwo kubikora icyo gihe biramutse bije igihugu nicyo kizadushakira ingengo y'imari yo kugira ngo dutunganye neza iyo referendum ibijyanye no kubikoresha mu mahoro mu mutuzo ibyo ni bya twese komisiyo y'igihugu ibigiramo uruhare uburyo referendum izaba yemejwe uburyo tuzayitegura n'uburyo tuzayiyobora ibyo ngibyo dufitanye twese ntabwo ari twenyine twese dufite inshingano z'uko bikorwa mu mutuzo mu mahoro
muri uku kwezi kwa gatandatu nibwo hateganijwe icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyemeza ko amatora ya kamaramaka yabifuza ku itegeko ishinga rya Repubulika ryahinduka kwa amatora azaba cyangwa se ntabe imibare ituruka mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ivuga ko kugeza ubu abarenga miliyoni hafi enye bamaze kwandika basaba ko itegeko ishinga ryahinduka by'umwihariko mu ngingo zivuga ku mubare wa manda z'umukuru w'igihugu ababirebera ku ruhande bakavuga ko nta gihindutse imibare y'abandikira inteko ishinga amategeko ica amarenga ko abashinga amategeko nabo bashobora gutorera ko amatora ya kamaramaka yaba Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mbere ko turangiza amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tubanze tubabwire incamake y'amakuru twari twabateguriye. Umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yatangaje uno munsi ku wa mbere ko leta y'u Burundi izo kwihweza ibyasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko byo gusibisha amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi. Ibyasabwe n'abategetsi byo kwigizayo amatora mu kiringo cy'indwi zitandatu n'ibimburi mburi byabaye mu nama yihutirwa y'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko yabaye ejo ku Imana i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania.
Lindsey Graham umukenguza amateka wo muri leta ya Carolina yo mu manuko nawe yatangaje kuri uyu munsi wa mbere ko nawe nyine ashaka kuja mu murwi wawo mu mugambwe wa Republican bariko baritegurira amatora y'umukuru w'igihugu cya Amerika atekanijwe mu mwaka uza.
Amasanamu ya mbere ya video y'umufaransakazi yanyurujwe mu gihugu cya Yemen araheze amezi atari make yaraserutse ku kibanza ngurukana bumenyi ayo kaba yaserutse no munsi wa mbere aho yerekanye umufasoni w'imyaka 30 ariko yambambira president w'igihugu cy'u Burundi na president w'igihugu cya Yemen ko bomutabara. Abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bemeje amasanamu ya video y'umufasoni Isabelle Prime yashizwe kuri YouTube yafashwe mu kwezi kwa kane amezi abiri nyuma yuko we n'umuntu ahindura ururimi banyurujwe mu gihe bari mu modoka n'abantu bari bambaye impuzu z'igisirikare ku mugwa mukuru w'igihugu cya Yemen Sana. Isabelle Prime yamuhinga mpanuzwa jambo w'ishyirahamwe rikorana n'ibanki y'isi yose muri ico gihe warajejwe guhindura mu rurimi yararekuwe mu nyuma yaho. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yatahutse mu gihugu ciwe uno munsi wa mbere inyuma yuko avunye ukuguru mu mpanuka yagize ariko agendesha ikinga. John Kerry yaragiye mu bitaro mu gisagara ca Geneva mu gihugu c'Ubuswisse inyuma y'iyo mpanuka yabaye ku munsi w'Imana hafi yahitwa Sionzie mu gihugu c'Ubufaransa hafi y'ibirometero 40 umuntu avuye ku rubibe n'igihugu c'Ubuswisse. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika John Kirby yatangaje ko Imana ko yavuganye n'abantu batari bake kuri telefone harimo Perezida wa Amerika Barack Obama. John Kerry yavunye igufa ryiwe kujya ku kuguru rya femur akazobandanya avugwa mu gisagara cya Boston. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byo muri uyu mwanya bikaba bigarukiye aha, mwari kumwe kuri mikro nanje Fidel Niyongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Uwashize hamwe ibiganiro akaba ari Fatuma Imaskara. Mugire mugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.